ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamani kariki kwa shikiza iganiyo vya ardhi mukirundi mukinyarwanda muoroni mtukumbira kumi na ngo mili fya shato eva kumetero chumi chenda na kumetero miongo mbili na zivili muwanda mtukumbira kuri FM jana kana ni michele tatu na FM miongo mna mna hani miche bitatu mshara no kutokuli kuri Facebook na YouTube kuri radio ya chuo kiwanza chachu chama kuru wezi tatu akabulungu radio ya chuo lewa akabulungu kome. Mwiweneza chutibwese mduteza matukui na mwia kuzi radio Ijwi ya Amerika. Mwini kumwe na Frederick Mundikije. Ikaze mwese mkigani ilo. Mwini sanga.
Mwini sanga ni chigano Ijwi ya Amerika. Chibanda kuibazo binyuranyi vyo mkare kibia gari gari vya Afrika. Ichigano jitumira banuwa mwunza gozitandu kanye. Waga subizibazo vya wakunzili Ijwi ya Amerika.
Jende mwanara mwinga hobita mwuri kwa mine gitera nyi. Hobita tuu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zimwe mu Amerika.
Mbanje kwa mutabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Naheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD ni wo wasubiye gutahukana intsinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi. Harabaye ibintu byinshi byahindutse birimo imwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye iturumbuka aho twovuga urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Leta nshasha irimo abashikiranganji cumi na batanu barimo abafasoni batanu yarashikirijwe eka yongera yarahira mu mabanga yayo. Mu kiganiro muri sanatu y'umunsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri aya matora hamwe n'abayakurikiranye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe. Twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo ku bibazo ku bimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa cyane cyane iyo migambi iriko irashikirizwa. Mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebo. Muri aho mushyira nahe Pierre Claver Nahimana.
Na mahoro meza kubatumiriza bose.
Murakoze kuturakanya ngo tumuganire ni Radio Ijwi ya Amerika. Turi kumwe kandi na Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga. Muri aho namwe mushyira nahe Dieudonne Nahimana. Murakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ijanye na politiki hamwe n'imigendanire mu ndani senareda. Muri aho namwe mushyira nahe Mamesa basubiye ko
aramutse neza nagira kandi ndamutse nabo bashyira nahe batutumiriye hamwe nongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bari kubatwohereza.
Murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashyira ntahe. Reka rero tutarinde kubatesha akanya dutangwe kuri mwebwe. Mushyira nahe Nahimana Dieudonne, leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika ubu mushima iki munegura iki muri iyo migambi?
Umugambi ni uko mwabivuze mugitangura nuko muri izi ndwi ziheze habaye ibintu byinshi bitandukanye. Hariho kurangiza ibihe by'amatora twari turimo zarangijwe no gushikirizwa icyavuye mu matora, bamwe bakabishima abandi ntabishime. Hanyuma yaho tuzahaba urupfu rw'iturumbuka rwa nyacyubahiro umukuru w'igihugu. Bica bisa nk'ibihinduye isura twako turajamwo no kunyarutsa ibijyanye n'ibiringo byo kuhabaho kwimikwa mukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta. Bazi yuko mu nteguro ya Seni biteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani ariko rero ku bw'izo mvo byace bisaba yuko habaho kunyarutsa arono uvuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye ubwanda yariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe hakaba kandi gufuba n'iteka umukuru w'igihugu yasanze arongoye Burundi Petero Nkurunziza hanyuma agaca haza kugenwa kwaba kw'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere murazi ko hari hakigiye kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere yazanye impinduka bijyanye n'ubwizwa shingiro bishasha hanyuma agataza gushyirwaho leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngata rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ibyo ni uko bwa mbere hoho kubera urupfu rw'icurumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitace bishyirwa mu ngiro n'ingoboka ugasanga mbure imari ikwiye ku mbere uko biteguye ahantu habonetse nk'uko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu nshasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye mukara Gitega bwa mbere abantu abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo niho rero hashyikirijwe ijambo rirerire cyane navuga yuko byari mu bice bikuru bitatu igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu kirimi y'amamazo n'inyifato abarundi bakwiye kugira igice cya kabiri cyari gushyikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahutu bahunguka imigenderanire yosubirwamo gushobora kunagurwa n'ibindi bihugu n'igice cya gatatu rero carimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwa
iyo migambi turagaruka ku mukanya ariko nashaka mbanze mpinje ijambo umushya ntahe Pierre Kagere na Himana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yashimye gushika cyangwa ibintu yaneguye
twebwe nk'uko n'abandi bacanwe kubivuga urabona twahora mu bihe by'amatora bikomeye twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azaba amatora mu y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015 yataba kujya rupfu giturumbuka rwadutunguye guhora umukuru w'igihugu rwaduciriyemwo tugatangara urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko yoba amatora y'amahoro ariko urumva abantu turategekanya imana igategekanya ibirindi ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza hari amatora y'abasenateri ataraba hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba abajene bo ku mitumba nawe n'amatora akomeye ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze amakuru y'abadepite amatora y'abadepite yaraheze tuvuga tuti igikorwa turakirembeje leta yaramaze kuhaja tumva yuko tugeze kure rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise mugabo ntaragira ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere yo hameze ko gwiki ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe ubu turazibona turarindiriye rero icyo gikorwa turagishima yuko izo nzego zihari
ego mu mushyira ntahe mamese yasubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse nk'uko kandi nabo bashyira ntahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima eka n'ibintu mwaba mugifitiye amakenga ni
ego murakoze cyane rwose ibintu byarahindutse novuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburya ibintu by'intwaro bigenda buke buke njya wibaza ngo ubwo nuko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka yajeje kugenwa ngo nace urwego n'urwanoze rwa leta yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe dufatiye ngo k'ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushashahe bamuhereje intahe twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije aho nshobora kuba twabyumvise nabi mugabo nizo twumvise ibi mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe icyo cyari cyaduteye amakenga ariko rero ayo makenga asa nayo ariko arahava ko mu mibonano iherutse n'umukuru w'igihugu cy'Amerika twarumvise kandi twarashije cyane gose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'umugorora gatoya akagira ati oya igihugu nta umuntu agikora abavanyi tugiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye gose yuko icyo cyumviro kigiye kubandanya hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyu.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye, ariko nashaka ubwa mbere na mbere imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mu byo icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasoni batanu ikana abashikantahe cumi n'umwe. Muri abo bashikiranganje ikintu gishasha ni uko harimo n'umushikiranganje mu bwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikiranganje Dieudonne Nahimana mutubwire, hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatechnocrat cyangwa leta itarimenyerewe cyane rwose, aho mwebwe muhabwa kwi
ego bwa mbere baba ku kintu cyo navuga bashimiye ku gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze mu myiyamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganji bugabanuka, kuko igihugu gitoye nk'u Burundi kubona kirimo ubushikiranganji hafi mirongo itatu rimwe rimwe zagiye barashika hafi mirongo itatu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanuye ubushikiranganji ukaza kuri cumi na butanu icyo cyiyumviro ni cyiza, igihe tuba gifite intumbero y'uko ahacari kare cyane gushika umuntu yavuga ati abantu bose bariko barakobazobikora neza cyangwa batazobikora neza, kuko nta rwanda rwanda sinari ndabazi cyane keretse bari basanzwe bashikiranganje mugabo twavuganye baracyafite ikibazo ku kidizayini ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe, kuko ari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imico kama hamwe na no kukurikirana za East African Community usanga agace kugwaruka kari mu bundi bushikiranganje kutumatumana ko amakuru bitandukanye technology kasanga rero hageze ku hanahana biracagorana kuko usanga ubushikiranganje bwo kwigabura mu kabisa gafite kugira ngo tubifatanye n'ubundi ubushikiranganje umwe umwe rero uracafite bizongora ni kubona neza ingene bipoja hamwe, ariko nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigenda neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo kugabanya ubushikiranganje,
ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieudonne hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atoshobora kurangura, kuko usanga bufatanya ibindi bisata aho muhavuga kwiki
bizosaba yuko bizovara ringa tubona ingene ibyo bikorwa cyangwa amadirekisiyo jenerali asanzwe abaye organize, kuko ego niko ari ubushikiranganje usanga burimo ubushikiranganje nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane mwe rwose ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa, ariko ibaza kwakiri kare umuntu atarabona neza ingene amadirekisiyo atunganijwe. Igihe byaba bitunganijwe neza nibaza ko atacyo byukwica
ubwabo
asariye ikibazo kuranga ingene bitoshika mu mbere.
Yego, Mushikiranganje Nahimana Pierre Claver namwe kuri iyo leta nyine irimo abashikiranganje cumi na batanu ikintu mwashimye ko ni ikihe ikintu mufise ko amakenga ni iki?
Nibyo twari tumenyereye amaleta arimwo abashikiranganje benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migaragambi, ariko ubu leta twabonye n'abantu bacere cyane rwose cyane rero gisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganje umwe. Ibyo ni ibintu biboneka, ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabo mbonamwo benshi ntabisanzwe ndabazi nanisanzwe ndabazi naho batari abashikiranganje n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye dushobora kuvuga tuti aba ibyo babajeje bazobishoma ura harimo abo tutari tuzi bakeyi, ariko nibaza ko nabene babyitoye neza kabone uko ari rero ari cumi na batanu nibyo kuko mushikiranganje harimo ikogwa adashobora gutuma
direktor general cyane ndi hari kongwa atagira gukora wenyine adashobora gutuma aho ngumbure no kwicunda n'ibyo bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi cyanganje umwe ariko cyo twabonye mu itegeko kwa itegeko cy'umukuru w'igihugu byamaze gusohoka ritanga byerekana neza icy'ubushikiranganje bwose bujejwe muri n'amashitangani nshasha iryo tegeko ryarasohotse riravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ibyo rero nk'uko abantu bari kubivuga nibaza yuko muri iki gihe cy'intango barukura barabe babone hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
byose birashoboka namwe mushikana hari mamesa basuye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwe w'akazi eka ubushikaranganje bwagabanutse bukava kuri 21 bukagaruka kuri 15 iyo leta mwayakiriye gute ndatse mu kwikirana politike mu Burundi
Niki ikintu jewe cyashimishije cyane rwose muri zose ni kubona igitigiri cy'abashikiranganje cyarakabanutse ndaba uhereye no muri ibyo bihugu bya ruturanye icyo gihugu mubayemwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganje bari bakeyi nibo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa icyo nagishimye cyane rwose kuri iki kandi cyaranejeje abatari bake hanyuma twaranabonye abantu bavuga amajambo menshi ku byerekeye umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa iri ku bwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'irungi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye uko icyo uko ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona bibutse yuko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwa kuza barabyibuka bakangize kandi yuko ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko Uburundi bugiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka apana ibikorwa zahari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma nabike gute cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe aseruka akaboneka ibindi ndabyo hari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gucya ibitugenze gucya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye bitonze babatoye bitonze barazi ingene ati ubu tuzomufasha gutya urahe tuzomufasha gutya ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere ubutunzi kugira abantu bave mu bukene ibyo nibyo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cy'abanyarwanda ko kandi bakaraba bakugurura imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ngo
kuri ibyo bibazo nyine nashaka tugaruke kuri mwebwe emotionali de donne na himana mu gice mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashyizwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari kubwanyu mu mice itatu yashyikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi utubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
yego yapfutse ibintu byinshi byiza bijyanye n'imigambi kirashyikirwa haba n'umugambwe yaserukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byumvire byagiye bashyikirizwa n'abandi ariko barahiganwa abishyizemo mu ijambo ry'umukuru yashyikirije aho ndavuga rero nk'ikintu kimwe twe twashimikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyatukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro demokrasi kwa sababu kora yao murimye yao muliorora changa ukora kazi katoi mungiugu reti kashua kufasha wakila mwane kukura rugiza kwa tuma awano ata vitu wa sawa kwa wakwishi mafaranga meishu kila mwaki nzu wababu waliko boza wala wadihabu horu uhoro kukira ngo mashuwore kuro mwuraro umeteneza kusomba ngo tuwa na mwurikino jihe awarundi ya wakwishi kazi wafise ija mwino mungiugu kindi kijanye mge ngo yafashe kandi biza na nyene kuraba ibijyanye cyo bakukuruke abantu bahejeje igihe cyacu cy'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo ashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora icyo nacyo nyine ikintu na twebwe mu byo twagiye turavugana ko kupake twavuga tuti ego ni byiza ko haba guhimiriza ariko ugwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu byinshi kugira ngo ugwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ariko kandi biba byiza cyane n'ikindi n'abakukuruke nabo bafashwe neza harabaye icyo cyifuzo ariko niko bavugwa ku buntu nk'ibyo n'ibintu nibaza yuko ari ibyo gushima cyane
ego namwe mushe na tiyo kabere na imana nk'uko twabivuze imigambi yashikijwe n'imigambi myinshi cyane gose ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mushira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mbona wabashimishije cyane gose n'uyuhe mu majambo make
mubisanzwe umugambi sanya code twarumvise imigambi yashikije imigambi ikomeye ubu cyatumejereje nuko usomye wumvirije imigambi yashikije ku makomeye iri mu migambi sanya code yashikije twashikije kuva kera urumva rero byaratumejereje kumva iyo migambi ariyo isohoka twe mu migambi ya mbere twashyize imbere kandi twumvise n'umukuru w'igihugu avuga n'umugambi nk'umugambi bwo kugwanya ubushomeri no kugwanya ubukene buri mu gihugu ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko niyo yindi migambi itegereza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave ni ngombwa utagwanya ibyo byerekeye bya korupsiyo utagwanya ibyo byerekeye gusesagura amatungo y'igihugu ntibikunda kubyo bishikako urumva rero iyi migambi y'ukugwanya ubushomeri y'ukugwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane inshi kwega niyo yindi yashikirije twe nuko tubibona urumva n'uyu mugambi ukomeye ni ukugira ngo abarundi bose bari hanze batahe reconciliation nationale gusubira kumwanisha abarundi uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashyigikiwe
egome mushyiramo amezi basubiye ko namwe umugambi mubona mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nk'uyuhe
iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza n'amajambo ashimishije cyane rwose ubu rero niwe aramutswe igihugu imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuyemo uyu ndashize nk'uyu yose jewe mbona imeze neza ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze sigitangaje bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore ni ngombwa ngo abantu baronke akazi ni ngombwa ngo inganda amahinguriro gutandarwa byose bituze ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bamubashingana abashikirangaje yashyizeho umwese ku mwerekeye avuga ya migambi kuza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he bizogenda gute aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose hanyuma rero nukuri twese twarayibonye muri imyaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyane ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umwe ngo yabo nawe nyine yabigarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu yibaza yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinyegeza azabe ntakogwa ati izo nawe arishubira ko yogerageza kugwanya abatwiturire kugerageza kugwanya abantu baza bariba mu mafaranga leta hanyuma rero arabe cyaba giteye isoni iyo umwana ubonye yarayatarya atariye si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndange nimumfasha ndange nka cyongabwira umwana reka ibihugu byose birasaba amadeni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amadeni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi ati mfasha habirangoye mfasha habirangoye Uburundi no kuri busubire bwiyugurure buri kiguma bwibaza ngo tugikwire nta muntu yikwira ahubwo barabe aba bandi ibindi bihugu byarutura bifite amafaranga menshi ari rwose badufashe barabe yuko ubutunzi bw'Uburundi bwuzamuka baronge amafaranga yo gushyira mu ngingo mu mbiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangi gusa banabitamisha kandi biragoye
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimo uburaro harimo kurwanya ubushomeri eka n'ubukene harimo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo cya ruswa abagibituriye icyo kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi yose ishoboke ari ikibazo cyorinda gutorerwa inyishu umushinjacyaha Nahimana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo cy'abarya ibituriri abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika ubu icyo tubona ni uko ibyo bintu bitahindutse ikintu umwe bwibaza cokorwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngero kandi ushike ku ntumbero wishinze ni nk'ibi
nibaza yuko ikintu nk'iki cyo gutuza ibiturire ahantu bwihewe bwa mbere hoho ahanini cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga kuri nyirishwari mukuru w'igihugu niwe ateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu bari kubanonona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ingene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibaza ko atabandi basobandaye ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibitwire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima nk'akarorero ugiye kureba abantu bakora mu buzima bwa polisi usanga uburyo bahembwa cy'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira ingeso ku muri bamwe bamwe bacu bari basanzwe bafise rero bibasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji ajejwe ntwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'abakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu adushyira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izo bimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca buza atari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kurongene babaho neza icyanyuma ni kijyanye n'umuco umuco cyo bituma twese twabe dusigura yuko umuco w'Uburundi ukeneye n'uw'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu kibuga cy'uburongozi atangura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakinye yarasanze afite cyo kwiteza imbere mugaba mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi naba ari mu bice bito bito atunze n'ingoga arosa amaronko n'umudanda utandatse imyaka myinshi atigeze aronka rero turakwiye ko rero abantu nk'aba bafatirwa ibihano cyangwa bagaragaza mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwara
ikineza y'igihugu bakitwara ikinyungu zabo zihuta egome mushya na epe Nahimana namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko ku bwanyu kugira ngo ruswa abagibituriye banyuze amatungo ya leta batuzwe ubutagisubiza inyuma aho ko guki uburyo bwiza bwo ubuhe bwo kubatuza
burya korupsiyo kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu ni bibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho korupsiyo yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga korona virusi ifata inganda n'igiturire ni kiri cyane rwose igihugu kirashobora gutembagara rwose kubera yuko kinjiranywe na corruption hari hamara igihe kirekire igihugu kiramererwa nabi icyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka baha imbero nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire by'ukwiba kugira ngo ibyo bintu bibujijwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko ndibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukunda kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atandatu cyose bashyize muri byo nayo ahandi ho bitageze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwene iyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye muri turire abadashatse kwemera nabo bagahanwa yegoneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bihe biturire bakere babihebe n'andi ho igihugu gitembagaje
ego me mu shyirahamwe amese ansuye ko imigambi irashe yaratangajwe kubyerekeye ukuntu abaryi biturire abanyuruza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abagi biturire akabanyuruza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutagisubira inyuma nk'ibi
ni ibintu bitoroshye na buhoro buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga ni abantu barya ruswa niyo nkwezi y'akabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyurukiye amafaranga atabiri yakuya biravuye inkokora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira nanjye ndonke inzu nziza ndonke imituka myiza myiza reka ngire nka kanaka hamara ugasanga hari ibintu zo gukingira kanaka byo gukingira ugasanga giciye biba ubudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuruza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jyewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yarabyiyemereye mu kwiyamamaza mu majambo asa kubashikiriza ahubwo kugira ngo niba bikunda yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza atakindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi saba zobigira uhera ubu n'abamaze kubigira abantu babaze bagakubite intahe mu gahanga kugira ngo warafite agapima aca agira ati ibintu byahindutse reka reka ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo babiriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tax akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndaje kwa amafaranga ntanze aca ajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mituko y'abamwe bamwe ibintu by'igiture rero ni ibintu niyo ngeso niryo shyano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo by'igiturire bimaze kwicara biragoye kuhakura kuhava kuko usanga ari abantu bafite amafaranga y'umurengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo bajye barakingiranira ikibaba uca usanga ari abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye mugabo umukuru w'igihugu agumane ibyo iryo shaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijyanye n'icyo kibazo cya ruswa kugira ibiture kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ikibazo cy'ubushomeri eka n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorega umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe eka imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'indyane za politiki ahanini mushyana dieudonne nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene curangira gute ibintu leta y'u Burundi ikora n'ibihe kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru mashya
Ugambereho huduko hawa kuhi wangachiro ili kuruga tese kugizu mwimbu shala kutuma ugwaru katamitane wakili watu wa shuwara kubira uruhara kwa usanga kushikuu alanuwa salonde kakazi muuzi wichani nichi inuruhara kwa kitara kita administratio kuda mabiro kila mwakoresha maotatele waemu wakufatingi ingo alikide nabzo kukira kwa aluosi ya wila kenwere uko hawa hukukundisha na abarundi cyane cyane rwaruka ibikorwa tukubizumwe bakaraga ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakaraga ingene mu kuri kugo bijanye n'icyo cyatuma kumbure umwimbo wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera na ugaronka agaciro rero twarumvise ingingo kuri igihugu yafashe tariki ya mbere z'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga oberi yinjije batari biteze bazikora waya operia kontenedza yuko 40 kwijana yayo azojanwa bakomene gushikirwa ko afite migambi kwiteza imbere ico cyo baciza gusa ibyiza nuko habakura abayuko bidasha kugakombere gusaruri mu migambi cange abari mu cya politiki barabe abamaze gukora ikorwa ariko bagaragaza kuzana akazi ku bandi abari byo biteza imbere ko bagushirikira amashyirahamwe yose abanza kwerekana yuko ahakazi abantu benshi cyane cyane abakiri bato kandi nibikinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashigikira naho yo barayabaje igiti cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashigikira rero numva umurengo ikintu nyamukuru nugaruka ko ni ugushyira uburyo rukorohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi kabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi
yego hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri ibyo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu shinyantahe cyasabe na imana mu gihugu nk'u Burundi
ego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubuke kubigwanya cyo ya mbere ufashe washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atika bagacyo itseza kuyagurukira twe mu siguro twatanye byo gwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi ya cya cyimbere ya tanga twe twavuze tuti ibyo kugira bigwanye ni ngombwa ubufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'u Burundi cyane cyane kiri mu burimi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguriro akomeye mu byo bita agro industry mu burimi n'ubworozi guhingura ibintu kugira gute biva mu burimi n'ubworozi n'ukurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwe n'icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi bwabyo nabyo kandi iyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namu kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu kidashobora kuba gifishe ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba bari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene gusa abantu rero kujya gucitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi bashobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunda abarundi barazi gukora baba abakiri bato baba abakuze barazi gukora ubwabo ni kuborohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaza barakora bakimbura bagashora mu mahanga n'igihugu kigashora mu mahanga nuko twe tubibona
yego mushyira nayo mamese basubiye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi haba nk'ivyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubona
jewe uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngiriza hanze ni ugukura amaboko mu mvuzo ni ugukura amaboko mu mvuzo nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo iryo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka utunyungu w'agashahara kugira ibi n'ibi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ngo abanyagihugu nabo ni uko bafise ibyo bariko barakora ni uko inganda abazwiza tunga bariko barakora aha rero niho ngira nti yabona leta y'u Burundi ikubita gashi nta soni nari muri bimbo bake kuvuga ngo turi kwice ahubwo begere ibi bihugu bya rutura bishisha amafaranga atagi kwangana biza n'imitahe u Burundi nabwo buve hasi wenda nako ibindi bihugu tuduhane ndire barafisa amahinguriro barafisa niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amataxi izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibihugu bacubitse izale imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mufuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'iturire bigwanywe kabisa kandi bifunguma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari afite nk'umutamakazi yishingiye akabutike hanyuma utoza amataxi agacaza gutangura kumugenza ko amuca ibintu bitagira uko bigera bica bivuna ugukora bica bibi aca ayakira n'ayareka ahanini rero abantu baretse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta izotanga akubuzi ntibishoboka umwe wese jeze yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe directeur general kugira azobe ministre ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine zo gushinga izo gushinga iyo migambi yo kwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo u Burundi bufite hasi kugira u Burundi buronye uyitabonye agasohoka bishobora kuba kinjiza ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe tacuri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kugwanya ubukene nta hafi biva ni ugukura amaboko mu mpuzu bose baje ku kivi mugabo rero ntihagire uwuza arajya gusoroma mu mfuko y'abandi nawe atakoze ibyo yakizokora
yego mu ntango mwashikirije n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose eka umwe mu migambi irashe ikomeye yashikirijwe na leta y'u Burundi umukuru w'igihugu yavuze ko agiye kwicarira ikibazo cy'impunzi mwavuze ko hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitike eka baba mu mahanga nabo nyine bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitike n'abo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanyi cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibihe mushya nta idiyo dene bitanga uri kumwe bwe
urakoze nzico nibaza sho kwerekana yuko z'ukuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira igene abahunze bahunguka ariko hasanzwe hari n'ibintu bitandukanye ariko irakora ibikorwa bishobora gusa n'ibyo mu gihugu ariko n'umengo hobaho kwihutirwa gushyirwaho umugwi udasanzwe ushinzweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushyirweho umugwi nk'uyu ukerekanwa kuri n'abantu baba mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari mu makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenzi ba politike n'iki kugira ngo batahure umugwi umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyoba ikintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashyikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagire uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga byosubira kumushikira reba dore ko jahari n'ibyo bintu bibiri gusa numva nushyigikira kuko izo bari intango nziza
namwe mushenahe Pierre Claver Nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye z'u Burundi bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyangwa inkingo leta y'u Burundi ishasha ifata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'Uburaya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyine bumve ko butekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi tubazi ko leta yashyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa ni nk'ibihe
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubukene bazakonde ruzima handi ariko hariho nimpunzi zivuga zice ingene giye gukiriko cyatwagwa mu bya politike twe twomererwa nabi muri ico igihugu imvu za politike none bibiri rero abo berekeye inyerekeye by'ubutunzi nibaza ko natwebwe muri imwe twariko turavuga hamwe ubutunzi biyongeye ukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nta n'uwo wenda kwavuga ngo ni mu buze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageje nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabo iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabo bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza mu Burundi bigashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane ati none mu bigenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe ni za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ni ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutere tugitorere umuti ariko ndashobora kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazoteza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushyirane na mese basuye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungiye hanze y'igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi ishasha yo gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanyi batahuke huko iki kugana
kugira ngo ndabuye basa wayira ariko siwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 igihe buryo yagiriye kudeta agakura perezidanti bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu Burundi hanyuma kandi iki kibazo nk'uko umushingantahe Nahimana Pierre yaje kubivuga ni ikibazo cya politiki kandi iki ni icyizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari nararose umwanya kuko nicarana nawe twaricaranye umwanya ukwiye cyane rwose imbere y'ubupfuwa mu mezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibibazo turabiganira turabisubiramwo turabiganza kweri iki kibazo kirahambaye kuti kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugaragiye hanze gihesha agaciro igihugu na buhorohoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu nimba ishavu riguma riduka batumve igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko hari abahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mukabo si miliyoni si sarantu ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zitari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose urazi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa yonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo binosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urabe wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira ngo urundi busubire bwiyambike impunzu uburundi bushobore busubire kuronka ababuvugira babuvuga neza bakiguma batuma agatoki bajya mwese mudashoboye no kwigurubiza abanyagihugu banyu mwe mushaka gutera imbere ni ikibazo cya politiki cyoroshye gutora nyinshi kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashye bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta n'uduhe ntuzenye aho twicara oya azoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba abambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe.
Egome reka turangirize ku kibazo nashenye n'igihambaye cyane rwose ikibazo cyo gusubira kunagura imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migendanire. Turazi n'abategetsi bagize iminsi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha, ariko ku bwanyu mushirantahe Dieudonne Nahimana ibintu byokorwa kugira ngo imigenderanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke ikahokorwa iki mu maguru masha mushirantahe Dieudonne Nahimana?
Iyo ndavuga ngo akafoni kabagara ubumwe kirekarenge kuvuga imuntu akoke imigenderanire n'umuntu aramugendera bakaramukanya. Rero twarabonye igihugu cya Tanzania ari ikintu kindumwa kitari nkeyi, mu gihe haba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu, mu gihe cyo gushingura umukuru w'igihugu ari yitabye Imana. Twarabonye Leta Zunze za Amerika zirungika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi birungu bitandukanye zirungika intumwa. Twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afata ingingo yo kubagendera. Igihe mukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi, akagendera ibihugu bifitanye ubucuti hirya no hino, byotanga icyizere kinini ku Barundi yuko imigenderanire igiye kugenda neza. Hanyuma kuko twe twari tuvuga mu gihe cy'imyamamazo, imigenderanire ikwiye kuba gusa imigambire yo kuganira ibya politiki, ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakarongude hirya no hino mu bindi bihugu. Ibyo tuba mu bintu bya mbere yoshira imbere igihe yogendera ibyo bihugu, kubasaba ingene batwugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibitandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise. Ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu muri kano karere no mu bindi bihugu dufitanye ubucuti, nshobora ikimenyetso cyiza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingendo dusubira gucudika na icyo gihugu dusangiye.
Yego, mena mu mushyirantahe Tekave Nahimana, icyo kibazo nyine imigendanire yonaguka gute? Hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikabyerekana ko icyo kibazo kizokwicarirwa mu kanya gatoya cyane rwose.
Twebwe uko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda, ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi ufitanye imigenderanire ikomeye nabo. Ariko mu Rwanda turabona twese kuva kera cyangwa kuva nkiri muto gushika n'ubu, mu gihe cyose hari ingorane wasanga Burundi n'u Rwanda bashagiranye, kandi ari ibyo bihugu byatemewe kuba bifatanye mu nda. Icyo ni kibazo kweri giteza kwicarirwa, n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze. Urumva rero niba twavuga ati hateza gushyirwa ingendo za politike, imibonano babonanira he, bagira gute mpaka batore inyishu? Kuko ntibishobora kubanzanya bimeze guca. Ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'u Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kumbiritane meze neza, nayo nk'abashinwa turazi ko meze neza, za Rusiya n'abandi turazi ko meze neza. Mu Buraya cyane cyane usanga duca tugaruka kuri cya kibazo cyerekewe, twari tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe, cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane, nta nkeka yuko n'abanyaburaya bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi tugifate neza ko tubona bashize hamwe. Ariko hari hakwiye kuronderwa umuti cyane cyane n'abanyamerika. We twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha, twizere yuko nabi bya bavuze bati Abarundi tubaye turabimamaviza, twizere yuko minsi ya vuba ibiza byo kwimamaviza kuja muri Amerika bizohava. Muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibemerewe kuja hanze y'u Burundi, bazoja mu makungu baharebye ibibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo, twugururiwe dushobora kuja mu bihugu bya hariya, nabo bakazino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mushyirantahe Mamesse basubiye ko icyo kibazo cy'imigendanire ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye, ikahari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kizokwicarirwa. Ku bwanyu ibintu byakorwa amaguru masha ni ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa?
ndibaza yuko bimwe bisa nuko mwengo byatanguye gukokwa n'ukuri rero nagira usubire ishimwe cyane gose ukuntu izo twabonye zavuye mu buzo mu bibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yaje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi njyewe nanezerewe cyane gose mbonye bavuga ko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo tusubire twicare n'abandi ati mbere tugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza ikindi nacyo nuvuga kandi igikomeye cyane rwose mwarabonye ko umwami w'ababiri yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane rwose yagira akarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu agira ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikitana tukagaraga turasangiye kahise kandi turakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri iyi migambi muri kumurashiki izo si ikibazo ntikiri kubo hanze ikibazo kiri kuri twebwe abarundi hariho akantu twiyugaraniyemo tukasa ngo bajya n'abakoroni twebwe turikwije oya ntitwikwije twikwije ahubwo twugurura imitima twugurura amaboko tugende tubagendere aha ani cyose uko ngaha ani kuko turavugana benshi ari aba batwara ibihugu turimo abatwara imyiruka yemwe hararonga umwanya abantu tukavugana tukaganira nta kindi bifuza turi kubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere natwe tubone yuko abarundi n'abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe ikibazo ntikiri kuraba bo hanze kiri ku barundi hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni zirimo ahubwo umuntu umubwira uti mfasha habiranguye uba umweretse yuko umwizeye kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya abafatiye ku majambo numvise yaganiro biherutse kuba kizarampaye icyizere kinini kinini cyane rwose
namese basubiye ko ajejwe izere ki politike n'imigenderanire munani esinareda ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abari kubona twumviriza
mushya ntahe nawe Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Safanya for the Boo mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na radio ijwi rya Amerika
nanje shimire cyane ijwi rya Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi
nawe mushya ntahe Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na radio ijwi rya Amerika
turabashimiye kuba namwe dutuye dushimira kandi n'abo bandi batwite ko twayaze neza
ni byiza cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi mwakoze turabifuje amahoro n'umunsi mwiza
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye Yabaye, it's a video chat. Who could tell? chacu Ikisaba kodi Bakarolero Batanga makuru